Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Mwiriwe mwese mutezi yomi radio Nzamba katika kawe kaze murae makuru yokuru genekirezo jamuna ni nzero yu mbibi na minongibi na limwe ino saku gimana ni watumano mazwi ya washikira hingi ngonguru nguru ziagiz abandurikiza cha COVID-19 barikuwa wandanya biyongera mu Burundi muri no misi kuri uyu wa kane honyene abantu bashika umunani ni bo batowe ikiza coronavirus mu ntara ya Makamba umugwi ujeje kugwanya ico kiza mu Burundi ukabuhejeje gufata inkingo shasha zitari nke muraza kuzumva mu kanya naye mubijanye n'agateka kazi na muntu umuryango w'umwana aherutse guturirwa amazi ashushe n'umukoresha wiwe hariya muri komine ya Matana intara ya Bururi usaba ushimitse ko wakoze ico caha Yohanu hakurikijwe amategeko murano makuru muraza kumva ko umukenyezi yakoze ico caha ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa kane murano makuru kandi muraza kumva ko imiliyoni zirenga zine z'utumwanya tutabora arizo zare zifashwe kuri uyu wa gatatu mu buraruko bw'igihugu utumwanya tutabora natwo tukaba twarabujijwe mu gihugu cy'u Burundi kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasio kwa mutano gara kuifuriza ikaze mulikano kanya inguru imime ukwayo duhera na makuru kuri no nkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'amagara y'abantu abantu munani nibo baraye bato wikiza cumugera wa corona kumugwa mukuru wa komine Mabanda kuri uyu wa kane nkuko amakuru dukura mu bajeje ubuvuzi abivuga abatowe uwo mugera batandatu muri bo n'abakozi b'Imana bo kuri paroisse katolika ya Mabanda hamwe n'abaforoma babiri bakora kwivuriro ryo ngaho mu Mabanda aho bita kuri Cordaid ayo makuru ariko akemeza ko amagara yabo bose yifashe neza kuko baje ku bushake bwabo kwipimisha bafise gripe isanzwe inyuma yaho batorewe ingwara ya COVID-19 buramatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise akaba yaciye asohora itangazo rihamagarira abajejwe intwaro gusubira guhimiriza abanyagihugu gukwirikiza amabwiriza yatanzwe n'ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu agaheraheza avuga ko uzorenga kuri ayo mabwirizwa azohanwa hisunzwe amategeko umugwi rero w'igihugu ujeje kugwanya ikiza cya COVID-19 mu Burundi wasohoye ingingo harimwo ko imbibe z'u Burundi zizoba zugawe guhera igenekezo rya 11 za kuno kwezi kwa nzero ku bantu bose binjira mu Burundi kiretse abinjiriza ibidandazwa agabaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nabo bakazotegerezwa kumara iminsi ndwi mu kibanza cya bonyene bivugwa na muganga Tade Ndikumana icegera curongoye uyo mugwi
ba itariki 11 nzero 2021 imipaka abantu bashobora gucamwo imodoka canke namaguru canke baje nubwato irugawe ku bantu bose binjira mu gihugu uretse abinjiza ibidandazwa ba kabiri kuva itariki 11 nzero 2021 ingenzi zose zishikira ku kibuga c'indege ca Bujumbura zizosabwa kumara imisi indwi ahantu habonyene cyo bita quarantaine abazo babashoboye gutorwa ingwara ya coronavirus nabo bazojanwa kuvurirwa ibanza byabigenewe ku buryo bwabo bwa gatatu ku ngenzi zinjira mu gihugu zizoronswa ibipimo bibiri igipimo cya mbere bazokironkera ku kibuga c'indege ca Bujumbura icya kabiri bakironswe ku munsi ugira gatandatu mu mahoteli bazoba barimo bwa kane guhera ubu kugira ngo ishigwa mu ngiro cyo gushyira abantu muri quarantaine rigende neza ingenzi zose zizova kuvugwa c'indege gushika mu mahoteli zorindiriramwo kugira ngo tuzisuzume ko atamugira zifise ziri kumwe n'igipolisi cy'u Burundi igipolisi cy'u Burundi guhera ubu nisho kijejwe akazi ko gushira muri quarantaine ingenzi ikindi nacho amahoteli azoba yatowe kugira ngo afashe muri ico gikogwa asabwa gukurikiza ingingo zose zafashwe kugira ngo abantu bari muri karantene ntibashobore kwandura cyangwa banduze abandi. Kwa gatanu ayo mahoteli nyene azoba yashimye gufasha leta mu gikorwa cyo gushyira karantene izo ngenzi, asabwa yuko atakindi gikorwa azokora. Iyo hoteli izokora akazi ka karantene konyene.
Muganga Tadini Kumana akaba ari cyegera cy'urongoye uyo mugwi ujeje kugwanya ikiza cha COVID-19 akaba asanzwe ari n'umushyiranganje w'amagara y'abantu. Mukanya turabandanya n'ano makuru twabateguriye.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus. Ibicishije mu bushyiranganje bw'amagara y'abantu, leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya ikiza coronavirus, no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye, kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo, kwitaho abamaze kwandura, gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye, gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abihegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus, kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa.
Ako na akamo kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Intel News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Hari umukenyezi yagirizwa guturiza amazi ashushe umwana yakoresha ku mutumba Gitanga wa komine Matana n'intara ya Bururi. Uwo mukenyezi yararekuwe mu nyuma asubira guhagarikwa kuri uyu wa kane mu muryango w'uyu mwana, bakaba basaba ko uwo mukenyezi yohanwa ntasubire kurekugwa. N'inkuru tubaza François Bizimana.
Uwo mukenyezi yarafungiwe mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Bururi nk'uko amakuru ava muri iyo ntara abivuga. Yari yahagaritswe yagirizwa kuba yaragize uruhara mu guturiza amazi ashushe umwana akiri muto yanakuje mu ishure ari mu mwaka wa kane. Uwo nawe nk'uko byabonetse ku masanamu akaba yaturiwe mu gice kinini cy'umutwe. Ayo makuru nyene abandanya yemeza ko ku munsi wa kane w'indwi iheze uwo mukenyezi yaciye arekugwa, ibyatangaje benshi na cyane cyane abo mu muryango uwo mwana yahohotewe. Kuri uyu wa gatandatu nzero 2021 ku munsi wa gatatu niho uwo mukenyezi yasubira guhagarikwa n'igipolisi aho yari yahungishirijwe mu gisagara cha Bujumbura. Ayo makuru abandanya yemeza ko uwo munsi nyene Claudette Nimpagaritse yaraye ashikanywe mu ibohero ryo mu ntara ya Bururi. Umujyango uwo mwana yaturiwe barashima iryo hagarikwa ryo mukenyezi, basaba ko yociribwa urubanza agahanwa by'akarorero agatanga n'indi shaka babaro kuri uwo mwana yaturiye. Ariko kandi baranasaba ko hoba amatohoza n'abari bamurekuye bamenyekane nabo nyene bashengezwe. Amakuru ava muri komine Matana amenyesha ko uwo mwana yaturiwe ubu ariko aravugwa. Uwo mukenyezi bikaba bivugwa ko yoba yafashanije n'undi mukozi mu gukora iryo bara mu kwezi kwa Kigarama guheze. Uwo mukozi nawe nyene akaba ari ibohero rikuru rya Bururi. Ano makuru kandi akaba anemezwa na bamwe mu bayobozi b'iryo bohero.
Arakoze François Bizimana. Utumwanya tutabora duto duto turengaye miliyoni zine nitwo twafatiwe mu micungara uri gisagara ca Muyinga kuri uyu wa gatatu, twafashwe n'ujejwe iperereza muri iyo ntara nk'uko amakuru atandukanye Radio Inzamba ya Ronse abyemeza. Ido ni Dona Desire Hatunimana.
Utwo tumwanya twadutekeye mu mifuka irenga 180 tunyegeje mu byo kujya by'ibitungwa bitatoto nk'uko ayo makuru avyemeza. Utwo tumwanya tutabora tukaba dukoreshwa mu gutekera ibiribwa bimwe bimwe nk'imikate, isukari, ifu, indagara hamwe n'ibindi nk'amasabuni. Ubwo bumwanya bukaba bwinjiye mu gihugu cy'u Burundi buciye ku mupaka w'Ikobero buvuye muri Tanzania, bukaba bwari mu modoka yo mu bwoko bwa Fuso nk'uko ayo makuru abandanya avyemeza. Abantu batatu bakaba bamaze guhagarikwa kumvo z'amatohoza. Hari haciye igihe gito hafashwe ubundi bumwanya butabora nabwo nyene ukaba bwari buvuye mu gihugu cya Tanzania buzananye inzira zo mu Kinywabi. Leta y'u Burundi ikaba yaheruka gushira habona hari mu mwaka uheze itegeko rihana abazobandanya binjiza utumwanya tutabora mu gihugu canke abazoca kubiri n'iryo tegeko mu kuguma badandaza bene utwo tumwanya.
Arakoze na Desire Hatungimana. Tumandanye nano makuru twabateguriye. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda barijukiye ibikorwa byo kwiyungunganya. Aborozi b'inka bavuga ko baronka amata baha abana babo nayo bashora, ariko rero bavuga ko badafise aho baragira ibyo bitungwa byabo n'imiti y'ibitungwa ngo irazinze. Odasi Nimbona yarakubitiye mu ikambi ya Mahama.
ibikorwa bitandukanye byo kwiyungunganya kugira ngo batunge imiryango yabo nijyo biranga impunzi z'abarundi imahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Radio Inzamba yaravuganye na bamwe mu borozi b'inka bavuga ko icyo gikorwa kibafasha kandi gifasha bagenzi babo.
Mata tuguri tukamiyo nka yashora mu nkambi nyene nkambi nta abantu asanzwe boyorunganya mutwe dukafitaria dupatisere nyene duto duto niyo nabonye aca dushora kwa ayo mata ubwo mata dukama agaruka gufasha abarundi bene wacu. Hari n'abantu usanga bafite abana bakamisha bakamisha ku kwezi bakamisha ni tuzonye cyo tubaha mata nyine bashobora kuba tugwaye mata kuko ibintu byaga bigoye ibintu tugiye ntitubigabura ibintu bigoye bidusaba amafaranga menshi bizishobora kuronka ibyo ibikantiri ibyo dujya shobora kuba bikwiye ko nk'ibya nta twa twose tubishobora kubirima ngo tubone ibyo bigaburira tukoresha ibintu by'amasugiye bitwisamba byitoma sondo mayisi bibabijya bakora mu bigori bahora mu bigori by'inyuma by'ibigori nyene njye cyane tugura twa tuzicyo kugufasha mu kugira turonka ya mata uzana amata atari menshi mu bwo bunye dashobora kuba nayo kamari turundwe mu gatondo na zitano zo kumubaca cyane zine zibivira vanga ne bajya yari uyu munsi ariko ndashobora kuba nayo nka litro nka 10 zo zishobora kuzicyo kuzibura ku munsi.
Abo borozi bavuga kandi ko zimwe mu ngorane bafise mu bijanye no korora ari kubura imiti bavuza izo nka hamwe no kubura aho baragira amatungo yabo.
Twifuza korora twarorora bwa mbere tugibanza twororeramo bona ahantu to turi nkuru turakota twakota 2,000 kwezi ariko turifuza ko tworonka umutera nkunga bakashaka kudukora tubona ikibanza tushobora koreramo twifuza ko ariko tubuza twororera kica kabiri tushobora gusaba turasaba imiti turasaba imiti yo kuvura izo nka zacu iratuzira duhira irazimbye cyane kusanga umuti ubw'2,000 amba iyo horagira ariko usanga rero udufana twose woroshye kuri ya mata turagaruka tugahemba abakozi ariko ngumva abakozi hageze kuvura inka yari nk'iya nka yagwayo usanga kuri nk'umuti bica bigorana cyane.
Basaba abagira neza kubafasha muri icyo gikorwa kigoye ariko cingira kamaro.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Turabona nyina makuru twabateguriye kuri no wa kane niho mugwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi washikiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka icegeranyo c'ibyo waranguye umukuru w'uyo mugwi Pierre Claverza yicariye akavuga ko ico gikorwa caranzwe hanini no kurondera bahambwe mu binogo rusangi bishwe mu mwaka w'1972 urongoye uyo mugwi akavuga ko bahereye ku byabaye muri uyo mwaka kubera gutinya ko ibyabona bishobora kuzimangana ni inkuru ya Jean Baptiste Birera.
Cyo cegeranyo mu gusevere ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi washikirije abashinga amateka n'abakenguza amateka kuri no wa kane umukuru wo mugwi Pierre Kavenda yicariye avuga ko mu byo baranguye ahanini kwari kurondera ibisigarira by'abahambwe mu binogo rusangi bishwe mu mwaka w'1972 akavuga ko bashimye guhera ku bwicanyi bwabaye muri iyo mwaka kuko aribwo bwahitanye abantu benshi cyane. Iyindi mvo ngo nuko ibyabona byabaye muri ubwo bwicanyi ubu biriko birasaza.
Turi kumwe nabo rusange ubutumwa twasanze twohera ku bwicanyi bwahembuye abarundi n'imiryango myinshi ko mu 2002 ubwo bwicanyi nta ntara bwashizemo igipfungu cyabwo cyafitiye igihugu cyose umucanga urarandagata amaraso y'inzirakarengane arasenzeka abantu benshi bishwe bamwe bagatabwa mu binogo bagenda ntacyo biyinoga. Imbo ya kabiri nuko ibyabuze baba abapfakazi impfubyi abaruze abo baba barabikoze mbere nababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana abandi bishwe n'akabombe intundu amaganya n'ubukene butagira izina. Umubisevere washije rero gutangura gukorera ku bwicanyi bw'1992 1992 bwadometse bugatohora igihugu cyose cyane cyane kugira umugwi ushobore kumviriza ibyabona.
Frederic Bamvunyuvira umwe mu banyepolitike bakurikiranira hafi ibiba mu gihugu bavuga ko ubwicanyi bwabaye igihe cy'2022 ari byo ko bwahitanye abantu benshi ariko kuvuga ko imvu nyamukuru yo guhera ku matohoza y'abapfuye 2022 kubera ibyabona biriko birasaza bidafashe ngo kuko imbere yaho mwaka w'2035 hariho ubwicanyi bwabereye ibusangana muri commune Bukeye aho ngo niho umugwi severe wari guhera
mukora abagusa kirangamitse babyihaye n'ingene basigura ibyo barangura iyo batanzigura bavuga bati bahereye 2022 kubera ko ari 2022 ngo babariko barasaza ni kuvuga babibonye ko tutatwihuta vuba kugira ngo batujane bataduhaye ibyo babonye nicyo kirumvikana mugabo kandi nticyumvikana cyane kubera ko hariho ubundi bwicanyi bwari bya 2025 ahantu bita ibusangana nibyo n'akagihande gatugiranije igihugu giranje ibyabaye mu gihugu 2022 mugabo iyo bagenda bakavuga bati hapfuye abantu bangana uku nibaza ko nabo nyine bahambye mu binogo bimwe aho mu bisanzwe bwe yari kuremesha abarundi bo mu bwoko bwose baba ariko barabyumvira hanyuma ko bavuga bati twebwe ikindi ni uko 2022 byabaye mu gihugu cyose nibyo birumvikana mugabo ikibazo gica kiba ni uko iyo umuntu ariko arabyumviriza akavuga bati nibyo cyanye ababyosha kavuga bati mu guhengama kugira ngo umugambi uri ku butegetsi uronke imvugo uzokoresha kuko bavuga bati kugira ngo abahutu ari benshi mu gihugu babuze abantu cyane cyane badushyigikire muri intambara tuba turimo naho dutwara nabi uronke abadushyigikire
mwamenya ko umugwi severe umenyesha ko muri uno mwaka ugiye kubandaniriza ibikorwa byawo mu bumanuko bw'igihugu mu ntara za Rumonge, Bururi na Makamba.
Tusozere rero ano makuru twabateguriye kuri ino nkuru y'umubabara w'umusenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze ari cyariho cy'umwepiskopi mukuru wa diyoseze ya Bujumbura yaritavye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa kane aho yaragwariye mu gisagara cya Bujumbura yarazwi cyane nk'uwarongoye ubwa mbere umugwi severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi mu mwaka w'2014 intumbero yiwe nyamukuru kwari gusubiza hamwe abarundi bose hatagiyemo kwihorana bikuru bikuru mu byaranze ubuzima bwiwe na Emmanuel Ndayishimiye.
Abo bose bateye isi mu Burundi bisubireko basaba imbabazi bemere ko bayobye maze
Musenyeri Jean-Louis Nahimana yavukiye Irene mu gihugu cy'Ufaransa mu mwaka w'1964 akurira mu gisagara cya Bujumbura muri zone Kamenge quartier Yaheha. Itangazo riva muri diyoseze nkuru ya Bujumbura rimenyesha ko Musenyeri Jean-Louis Nahimana yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa kane biturutse kungwara yaramaze iminsi mu bitaro Bumereke biri muri zone ya Kinindo mu gisagara cya Bujumbura. Musenyeri Jean-Louis Nahimana kino gihe yari patiri mukuru wa paruwasi Sainte Famille yo mu Kinama yararongoye na paruwasi ya Muranza Nyakabiga Katedrale Rizinamundi na Esprit de Sagesse. Hagati y'umwaka w'2005 n'umwaka w'2009 Musenyeri Jean-Louis Nahimana yari icyariho cy'umwepiskopi mukuru wa diyoseze ya Bujumbura. Turetse amabanga ya Ekleziya Katolika, Musenyeri Jean-Louis Nahimana yarazwi cyane ko yabaye uwa mbere arongora umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi Severe Mufunyafunyo kuva muri Kigarama mu mwaka wa 2014 gushika muri Kigarama 2018. Intumbero yiwe kwari gusubiza hamwe abarundi atakwihorana nk'uko yagiye abishikiriza.
La seule voie qui va nous aider à sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes.
Inzira y'ukuri yo kuva mu bihe bibi u Burundi bwaciyemwo no guhagarika kubeshana nk'uko umenga ntacabaye muri iki gihugu. Igikuru nuko ico tujejwe gikogwa mu ntumbero yo gukiza abarundi tukareka intumbero yo gucanishamwo yo kwihorana nk'uko benshi ariko bavyipfuza.
Comme certaines personnes ont peur de ça.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana ashengeye afise imyaka 56.
Arakoze mugenzi wacu Emanuele ndayishimiye kuri iyo nkuru y'umubabaro ni nayo duce dusozera ko ano makuru twa bateguriye Radio Inzamba rero ikaba ihojeje umuryango wa Musenyeri Jean-Louis Nahimana yarayitavye Imana nino ngaha rero duce dusozera ano makuru twa bateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya yakoze na Inosa kubw'Imana yari mu ngabwizuma mugire wikene nziza.